Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda. Mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze nchuti bakunze mu kiganiro muri isanga cuno munsi nkuko twabikije ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi muri isanga turongeye kubaha urubuga muramenyereye ko iminsi yose ya kane muri isanga twibanda ku vyagateka kazi na muntu mu minsi 5 tuzaba dusezeye 2019 twinje mu 2020 igisata cagateka kazi na muntu cifashe gute aho waruri mu 2019 aho korera aho gendera aho ubaye nivyo dushaka ko mutubwira baricho unegura waneguye muri ico gisata bivanye n'ivyo wabonye ivyo waciyemwo ivyo wumvise uripfuza ko ico gisata co kwifata gute mu 2020 nivyo tuzakugaruka rero muraza kutubwira ico gisata uko mwakibonye muri uno mwaka turiko turasozera tukanabusozera twongera tubashimira kandi kukuntu mwabanye natwe mu biganiro vyacu bitandukanye yaba muri isanga yabiwanyu mu ntara yaba dusangira ijambo yaba dususuruke n'ibiganiro byinshi turategurira mwarakoze cyane kubana natwe turongibandanya kandi tunabipfuriza Noheli nziza aho muri umwanya ni gwanyu kuvyagateka kazi na muntu mu 2019 uko vyari biri ningene mushaka ko bizoba mu 2020 akaririmbo ni Stand Up ka Bob Marley. I know you don't know what life is really worth. It's an art that keeps us cold after story had never been told. So now you see the light, hey, stand up for your right. Come on, get up.
Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, jump, jump. Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dying and going to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna we gonna stand up for, yeah, right? Yeah, so yeah. You better get up, stand up.
Bob Marley mukaririmbo kiwe Get Up, Stand Up For Your Rights, ngo haguru kuganira amateka yawe. Nuko rero nshuti bakunza aho muri ateka kazi na muntu byari byifashe gute mu 2009, aho wagendeye, aho baye, ibyo waciyemo, ibyo wabonye, hayicunegura, hayicushima, nyimba hari icunegura ushaka yuko mu 2020 bizogenda gute. Twabahaye akanya kugira ngo mushobore kutubwira uko byifashe. Wa mbere duse ni Olivier Ikaz.
Ego
hererega Olivier.
Cindi bujumbo.
Ibujumbura majani.
Bujumbura kumutanga ndu mwenyeshi wa University Burundi.
Muri University Burundi.
Bo, turi inga, siko turi.
Mm-hmm. Hanyuma rero ico gisata cagateka kazi na muntu mu 2019 ngaho ibujumbura urakivuga kwiki?
Igisata cagateka kazi na muntu ibujumbura kindi ko ndaraba hirya no hino ndabona ko ariko ikeneye.
Mhm.
Yego.
Byari byifashe neza.
Oya byari byifashe neza, byari byifashe neza muri rusange umuntu ayikarara.
Mhm. Ugatanga nk'uturero nk'utwahe. Olivier,
you have 51.
Olivier turumva tudashobora kumvikana aga telefone kiwe kara tujanye ariko turongera kumuhamagara. Turabandanya tubakira muri isanga y'ino musa gateka kazi na muntu kari kifashe gute mu 2019 aho muba umwagende ivyo mwumvise ivyo mwabonye 2020 murifuza ko ico gisata co kwifata gute muri rusange. Muri isanga misi yose kwa kane ni vyagateka kazi na muntu akaririmbo nirekura iyo ntama kumugwi Lion Story mu gihugu c'u Burundi.
Come on, Hande kuwambu mana wimana Begu woyo tiniki Nukongu wagonye kukuhe Kenya Uona zori mboga kukosa Reku omurasta Igire amarembe Umuzidiki Reku omurasta Igire amarembe Umuzidiki Reku omurasta Igire amarembe Rasta igire amarembe kukukuri kire kujabona kire kujabona eh kire kujabona ukuri kire kujabona Yeah.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase na Okero kuri inzira murongo wa telefone. Okero ikaze, aho herere ni he?
Murakoze, murakoze uwa Daniel.
Uherere hehe?
Ande majerwa Uganda padei kuboda na Sudani yetu.
Agateka kazi na muntu mu 2019 kari kifashe gute ku bwawe irya nino hama ico washimye n'icahe nimba hari ico waneguye urashaka ko bigenda gute mu 2020.
Agateka kazi na muntu ona mwaka nago mbona kukagenze neza nuko n'umuntu abyifuza uko uburenganzira bwe bwubahirizwa. Kubera ko twagiye tubona ko amagovernment kenshi ashinzwe nko kuba ariyo yarinda umuntu ariyo ahungabanya agati k'akazi na muntu. Ibi bikatubabaza cyane. Ukibaza ni gute government ishinzwe kuba yarinda umuntu ariyo imuhungabanyiriza umutekano. Ukabona ko ari ibintu biteye ubwoba cyane muri uno mwaka. Kubera ko twagiye twumva ibitero byinshi bikorwa ariko ugasanga government zifitemo nk'urugero tujye muri Congo. Congo urebye abagateka kazi na muntu kari guhungabanywa cyane ku munyekongo kandi intambara zitezwa na zimwe government zo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Abo bagiye gushaka iyo ntibaba aribo bajya gushakayo ahubwo umuturage akaba ariwe ujya kwicwa bakagenda bakisahurira ubukungu bwa Congo bagapakira indege ariko wa muturage akarere witwa abo bagiye gushaka niba aribo bashaka ugasanga government zabigizemo ukuboko gukomeye cyane.
Aha tukanibutsa yuko iyo bavuza ugateka kazi na muntu baba bashaka kuvuga nkuko onibisigura yuko ayica umuntu yemerewe akabwiriza kuronka yakibuzwa akabisaba biciye mu nzira nziza kandi akubahirizwa muri uko kumva ko abishaka canke abwirizwa kubironka ariko uko ku
ariko aha koneza
banduka ku jambo waho gutari ariko
nkuko UN yo ibisaba ikabisaba ko umuturage agomba kuba uburenganzira bwe bugutagira aho bugarukira. Abo nk'igi akenshi twagiye tubibona ko usanga rigiye nk'umuturage we aba adashobora kuba hari ibyo we muri washaka gukora ariko akabibuzwa hakabibuzwa n'amareta. Nk'urugero iyo bafunze imipaka bagafunga amaradiyo ya Voix d'Amérique Burundi na BBC bakabifunga ubunize wa muturage ijwi rye uburinize uburenganzira bwe uba ububujije ubuhungabanyije cyane. Iki kikaba ari ikintu usanga nabyo biri mu bihungabanya uburenganzira bwa muntu. Ariko ndashimira ino government yacu ya Uganda uri gusanga ko mu burenganzira bwa muntu nta ubona ko bo baragerageza cyane ukagaragaza icyifuzo cyawe nta gutinya ukaba wabaza umutegetsi utariko ibi n'ibindi kubona bimeze gutya ndasaba ko duhindura gutya.
Ariko hariho n'abandi hariho naho uvuze ko bimeze gutyo hariho n'abandi mu makuru atandukanye twagiye turumva ngaho muri Uganda hariho nko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ba Bobi Wine bagiye baravugwa ko bakurenganzira bwabo butandukanye. Uyu yaragarutse cyane gose mu makuru yo mu 2019 aho yagiye arerekana ko hariho amanama atemerewe baramuhagaritse akatari gake abiwe barababurabuza.
Ariko ho wenda tikatugara urebye Bobi Wine ruhande rwa Bobi Wine afite abayoboke benshi cyane cyane urubyiruko. Mu gihe yagerageje Bobi Wine akagira ngo ahaguruke agaragaze ibitagenda neza mu gihugu bigaragara we yaragerageje nubwo yageze ubwo aterwa za tear gas cyangwa se akaba yagirirwa nabi mu bundi buryo agafungwa yaragerageje agaragaza igitekerezo cye ndetse n'abayoboke barabigaragaza. Polisi igera nubwo iba uburenganzira bakigaragambya nubwo hari igihe cyageraga bakabahagarika wenda se hari uburyo babafata ukundi ariko bikagaragara ko bagerageje. Ariko urebye nka Rwanda cyangwa Burundi ho ntabwo bishoboka uje kugaragaza igitekerezo cyawe urakigaragaza usange batangiye kukureba mitsingi unyerezwe uburi bw'irengero ugasanga wa muturage muri ibyo bihugu koni kibazo cy'emeri ariko nibwo nibona ko hari tandukaniro
hanyuma ga okero muri make ugashaka yuko mu 2020 igisata cagateka kazi na muntu reka tuvuge umugabane wa Afrika amatuve ku mugabane wa Afrika dutandukira ivyo bihugu bitandukanye Uganda Kenya Burundi Rwanda Congo Tanzania ako karere urashaka kwico gisata kizoba cifashe gute mu 2020 nico kosogwa
ikembona leka ndasaba abategetsi abategetsi nibo barebwa nge nibo ndeba cyane cyangwa buri mwe wese nibareba nibo badufite mu maboko nibo baduha ubwigenge nibo batubwira ati mugaragaza ibitekerezo byanyu bo bagerageze batureke bari ko umuturage agaragaza icyifuzo cye nimba akunenze tumubone nk'ikibazo kubera ko nibona nk'ikibazo ubutegetsi buzahora busubira inyuma n'ubundi igitangazamakuru ntufunga imipaka nta mpamvu igaragara ahubwo ari ibibazo biri hagati y'abo bategetsi bari hejuru bareke umunyarwanda cyangwa se umunyauganda cyangwa umunyakenya agaragaza ibitekerezo turi kureba impinduka hano Afurika Sudani ya ruguru karicyo mwumvise ko ejo bundi bahaye baretse ubwo abaturage bakaba bakwizihiza nabo Krismasi bakajya bayizihiza nk'abandi kubera ntabwo byari bimenyewe ko Sudani yizihiza Krismasi kubera imyemerere yabo ya kisilamu
kandi barabyishimiye cyane rwose baravuga bati ikintu ciza
cyane natwe twegereye boda ya Sudani twarabyishimiye cyane kubera ko na Sudani yino yepfo naho abagore babahaye ubwigenge bwo kwambara amapantaro
hari barabahaye ubwo bwigenge barongera ko n'ubundi hari byinshi byagiye ba n'ivyo muri ico gihugu byagiye birorohereza abapfasoni ego
bisitane none reka basabe nyabuna abategetsi mureke tugaragaza ibitekerezo byacu muri ibyo bihugu byacu uri opposition cyane mureke kuba mwabagirira nabi bagerageze bareke buri muntu agaragaza ibitekerezo cye nimba ari opposition ntamurebemo nk'ikibazo ahubwo amurebe nk'igisubizo kubera opposition ntabwo ari uguhakanya uwo mutegetsi ahubwo abarimo ahakanya ibitagenda neza imufate inteko ishinga amategeko ngo bazigire nk'iza president cyangwa inteko ishinga amategeko n'ishyaka riri ku butegetsi ngo bazivugiremo bareke umudepite agaragaze igitekerezo cye wowe president utagombye kumubwira ngo ngo igitekerezo ngewe shaka ibyo bizadufasha tubone ko ibyo bihugu bifite freedom twebwe twifuza
akoze cyane rwose okelo ugira umunsi mwiza
namwe umunsi mwiza kandi mukomeze mugire ibiroko byiza cyane
urakoze cyane rwose ijwi ry'Amerika Washington DC akaririmbo ni Afande n'akaririmbo ka Bobi Wine n'uwo mu gihugu cya Uganda ntavuga rumwe n'ubwo butegetsi nk'uko twari duhejeje kubivuga yaragera aboneka akatari gake muri politike y'ico gihugu muri uno mwaka w'2019 akenshi akavuga ko amateka yiwe atari yubahirijwe undi dufise ni Thomas kundi murongo wa telefone Thomas ikaze
mahoro
yego uherereye gatoma
ibujumbura
hehe ibujumbura
yego
amaja hi bujumbura
mungagara
duga kwijambo
je anini umwaka waranzwe n'ibintu bibabaje byinshi ikifuza ko uwo mwaka wogirinduka rinini ikibazo cya mbere umwaka wararanzwe n'ubwicanyi bujyanye n'abantu batavuga rumwe na leta muri politiki
Toma
we
ariko imbere ko tubandanya uri uramajahe ko hari ibintu biriko biravuga nk'umuntu ari mu ahantu babaza uri he
ahantu hari ihinguriro nico gituma umbikana ibintu bariko barahondago
urashobora kwegera inyuma gato
ego
ne kuko biratubabaza mu matwi
muri make hararanzwe n'ubwicanyi bw'abatavuga rumwe ku butegetsi kwifuza yuko ibyo muri uwo mwaka narijya twimirije amatora ibyo bintu byo hagarara kugira amatora azoba yatekanye ama hariho n'ikintu novuga ko cyabaye ingorabahizi uburenganzira mu bijyanye na journalism nko kumenyesha makuru n'irinda maradio agiye rugagwa abandi bakabuzwa gukorera mu gihugu tukifuza yuko umwaka abamenyesha makuru narija ari bo byisho by'abarundi mu gihe tuba turi mu bibazo ariko twitura bwa mbere yuko boronka uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cyose mu gihugu cyerekana ko hari amahoro na demokarasi n'abamenyesha makuru harimo demokarasi n'ibindi bidategerezwa guhara. Hanyuma mu bijyanye na demokarasi kandi harakwiye kubaho kumenya demokarasi ni iki. Demokarasi si gikenye, demokarasi no kumvikana no kubana n'abandi mudasanga ibyimbiro mukaraba ibyimbiro bitandukanye mukabiteraniriza hamwe kugira byubake igihugu. Ego ama hariho n'ibindi byagiye bibonekaho uhura amareta agenda arivanga n'ibintu by'amadini twifuza yuko bitosira kugaruka.
Akarorero ni nk'akahe?
Akarorero arahura n'idini kanaka nk'abadivantiste harabaye ikibazo kagaho bashamirana no kufunga bamwe barapfungishanya nuko ibyo bintu byarababaje kubona harimo abantu ubutegetsi bwabyinjiyemo. Kwifuza ko amadini yokwigenga agaterera mu guteza imbere igihugu mugabo ntihagire ubutegetsi bushyiramo akaboko ku buryo uhura habaye n'iryanjye ubutegetsi bufitemo uruhara. Rero twavuga yuko icyo kintu vrema cyoba kirasa kugira itere twinjira mu gihugu gitekanye.
Hama hariho akantu uvuze Thomas ko kamenyeshamakuru wagarutse kubafunze n'iki no munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aganira n'abanyagihugu ku kiganiro gicaca cye kuri telefone yagarutse ku kibazo cy'abamenyeshamakuru bayi wacu bapfunze. Yavuze ati mu majambo y'Iwenduguruye twa Mugina ipfungwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu ntibivuze yuko ubwigenge bw'itangazamakuru muri ico gihugu busubira inyuma, ahubwo birasigurika yuko ukwigenga mu kumenyesha makuru gufise aho kugarukira. Ibyo byo urabivuga kwiki?
Ndibaza ko kuri rya byabajya journaliste n'ukuri n'umwana atakiye mu kuntebe y'ishuri arashobora kubona ko habaye kurenganywa kuko bariko bakora umwuga wabo kuza kurondera inkuru kandi ukabimenyesha ntugende ubundabunda ukamenyesha abatware ugaca ufatwa ugapfuka utaranashikayo ugaca wagirizwa yuko uruhungabanije umutekano w'igihugu nukuri ntawe utovuga yuko harimo akarenganyo. Gusa ego umwidegembe urahari mugo umwidegembe kuhura abawufise mu bamenyesha makuru ari babandi uhura amaradio yabo yemera gusaasiaukasihura aboneka ko ari umwasi niyo ngorane dufise mu gihugu.
Hanyuma mu 2020 ukabona ko inzego zitandukanye haba mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda n'ahariho hose cane cane nko mu Burundi hariko haregereza amatora, inzego zitandukanye zokorana gute n'abamenyeshamakuru kugira ngo ubwo bwigenge bw'umwe wese n'agateka k'umwe wese kubahirizwe?
Muri make umenyeshamakuru bwa mbere bwo arafise icyo yahamagariwe gutohoza amakuru akayashyikiriza Abarundi, niwe muntu uvuga yuko afasha abanyagihugu bwa mbere kuko niwatuma n'amareta ashobora kumenya ibiriko biraba ari bangamiye abanyagihugu kugira babitorere umuti kuko nicyo gituma navuze ko ari inkingi ifasha muri demokarasi. Rero mu gihe umumenyeshamakuru atariko arakora neza canke akabona bapfa ntabivuge yovuga yuko aba ari umumenyeshamakuru kuko uwo ndamushyira abanyapolitike mu bandi. Ege niba uko umumenyeshamakuru akwiye kuvuga ukuri atarenganije kandi gahamagara abanyapolitike nabo. Iyo umumenyeshamakuru amurondeye kwitaba telefone kubwira inkuru iri nkuru yuzuye ntihabe za nkuru uhura zavuze umenga ziri uruhande rumwe nizo zigaruka zigateranya abanyapolitike kubera bataba bemera kugira icyo bita droit de réponse kugira bisigure ku nkuru iba yavuzwe bavuge ukuntu bayibona n'ukuntu bayumva. Ushobora umumenyeshamakuru tumenga arahengamye kandi aribo bamutaye mu ikosa kubera baze kumuha ikiganiro.
Urakoze rero ugira umunsi mwiza ngaho onye ibujumbura mu Ngagara Toma.
Ego murakoze namwe.
Ego turafise kandi na Jean ku yundi murongo wa telefone. Jean Icard.
Ndabumva.
Uherereye he?
Rero mperereye mu gisagara cya Gitega.
Cya Gitega ku murwa mukuru w'u Burundi.
Ego ku murwa mukuru wa politiki.
Haravugwa maki ngaho?
Haravugwa nta kidasanzwe, vraiment umutekano ni wose. muri rusange turashima. Then ashaka kuvuga ikintu cyerekeye iso zagateka kandina muntu musanzwe nk'aherereye. Mhm. Ndabona kagateka kandina muntu kasana kateye imbere. Mhm. Uko ngo musanzwe nziye nk'aho ndi ingahe giteka ndakunda kwitegereza nka girike. Mhm. Ntabwo nintanwa cyangwa ngo muri zigingiro by'ubwiwe. Mhm. Kuko mwana shima hariho n'ikigo cyane kagize ngaka kandina muntu serire hasi. Mhm. Kandi ni ntuzenya ni nimero tora gutelefona ko hagize nk'uwo bari kaguhohotera kandi kagukurikirana kagukurikirana ariko singorane mbona ziba ziri muri iki gisata ni nyinshi kandi kakaze na muntu hari hano besi yitiranya guhohoterwa no kuguhana kuko besi bayitiranya ngo demokarasi katasanga demokarasi twese ntituyitahura kumwe demokarasi irafise ahantu iba ishingiye n'aho ihagarariye kandi ufite duruwa mu gihugu urafite duruwa y'ivure kureba n'ibyo itari kuriye. Iyo rero sasa ibyo mbona hano mu Burundi iwacu iyo mbonye abantu benshi ndashobora nko kudaha deori y'iyi demokarasi batishimira kumwe yiyumvamo demokarasi yuko umenga utegereza kubaho ku ibyo ugomba byose kandi leta nacyo ni ikintu kibibereye iraraha yo kutegereza mu gihe baba gidadiriro leta irafata ingingo ikakugororeka gucisha ku murongo ikakwereka iyo ukwiye kutoragira yari amakosa.
Aho wotanga nk'uturero dutandukanye ga Jean nk'aho bamwe n'abandi bitiranyije uguhana no kubuzwa agateka kaho.
Ego. Nk'akarorero hariho nk'abashaka bafite nk'iryo bashaka gusaba leta aho kubitika mu bwumvikane bakegera leta bakayihaduka asanga bashatse kugira ibintu by'imigumuko.
Imigumuko ushaka kuvuga iki?
Manifestation nk'akarorero
ariko manifestation itandukanye n'umugumuko kandi mu burenganzira bwa muntu n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riremeza yuko ufite icyo asaba ashobora kubicisha muri uko kwiyerekana.
Urashobora kubicisha muri uko kwiyerekana nibyo ariko mugo kagira aho garukirije
iyo hagiye mu kugumuka iyo ba iryo jambo kugumuka rigiye gukoreshwa no kuvuga kuba wagumutse urarengera ku kwiyerekana ugakoresha inguvu ukagira iki tubitandukanye.
Ndabona nk'aho ari kora bage tuba kubara baragira uko kwiyerekana ashaka nko kugaragaza gashuka kawe muze nk'ibintu tugenda ukutashaka ukatusanga ugiye nko kunona ibindi by'igihugu. Akarorero ugatusanga uri kurabuza abantu kwigira ku mirimo kwigira mu mirimo mutari mutangije ibyiyumviro byose cyangwa mutari mufite ibyo musaba kumwe. Ahubwo rero niyo leta nayo ntishobora gusa iyukwemera yuko bose ubikora nk'uko iyo bishyize leta irakurikiranira hafi yuko ibyo iri kuragira utarenza amategeko.
Hanyuma ukifuza ko mu 2020 ivyo kwifata gute vy'agateka kazi na muntu ga Yoha
rero ko bwe wanze mu 2020 niyumvira yuko vy'agateka kazi na muntu vyo tera imbere kurushirizaho biruka. Yego burya tangurenda
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho igitega.
Ego,
ijuru ya America Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sango no munsi twabahaye urubuga gateka kazi na muntu 2019 aho muri kariki ifashe gute 2020 murashaka ko biba byifashe gute akaririmbo ni munye politique.
Ewe nibuki misi waza iri muto cyane usa kwiyamamaza wazutwe mbere tiza dusa yamare uhashitse eurichaye uhashitse eurichaye ipanga ni migano vyigishi abarira 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 araubeshu munyagihugu Uchangofasha Yamari uashite Ni uichaye Iyo uashite Ni uichaye Tukendera mumi tuka misa mizi Iyamira munda indegi Kiyu
Ejo gye America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Jean Claude na wenyene turi kumwe ku yundi murongo wa telefone Jean Claude ikadze muri Murisanga
Muraho neza ubwo muravugana ngo baka Jean Claude ni mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa ni mu mudugudu Rema ya mbere mukozi wa radio ya America ubanye igihe kinini
urakoze kandi warakoze
kandi kimaze kugeza kuri byinshi muri rusange
warakoze kubana natwe Jean Claude agateka kawe karubahirijwe mu 2019 mu bisata bitandukanye
ariyo ya America sivyo ko kereka muje mu Rwanda nkabagabira n'inka cyangwa ikindi kintu naho bundi byo mwa ibyo mwategerezeho n'ibyo byinshi mu biganiro byose mwakoze muri uyu mwaka wa 2019 Bore ikintu cyambere maze kubashimira na makuru mukora asesenguye y'ubucukumbuzi haba ku nkuru za politike z'ubukungu z'imibereho myiza n'iziterambere ku banyarwanda cyangwa ku baturage batuye isi yose muri rusange uko buri aradijwe rya Amerika ubundi natangiye kuyumva mu mwaka w'2020 nkajya nyikurikira mukishaho amakuru ariko nkayikurikira ndi kumwe n'umusaza yicaye mu rugo akajya avuga ngo amakuru y'ijwi rya Amerika saa 12 no mu rukerera ntashobora kuncira kuko avuga amakuru acukumbuye kandi akoranye ubuhanga na adasabwa atanga akamaro ku bayikurikiye cyangwa ku buvugizi bakoze noneho nkura nyumva bigeraho njya ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook nge nangira kubakurikira n'ubwa mbere mumpamagara ese nungurwa numva muri jewe sisi ukuntu bigenze bukiraho muranyakira kugeza n'ubu ndabasavuga n'impambo no ko radiyo ya Amerika ikomeje kugira ngo idufe urubuga twidagadure bamwe mu bakunzi bayo bayirya nena ku isi batandukanye nangira kuzanya nshikwa mu kiganiro muri Isanga cyangwa iwanyu mu ntara nikurikire hari byinshi ngera nungukiramo nasangiza abazayikurikira imyaka iri imbere igihe naba narasheshe akanguhe ndi umusaza nakibasha kugira icyo nitangariza ku buryo niyo muyo n'umuntu ataza ngo iriya radiyo uyivugiraho mu buhe buryo nkamwe ni kuyivugiraho kundi narindi banga nakoresheje kugira mvugire ku ijwi rya Amerika nuko nayikurikiranye radiyo no ku mbuga nkoranyambaga kandi nkaba nkura iki nura n'isomo ry'amakuru meza itugezaho
urakoze cyane Jean Claude
yita ku kiremwa muntu
urakoze cyane
noneho mwagarutse kuri poste muravuga ngo gagateka k'izina muntu ngo ku ijwi rya Amerika ku nkuru wenda ngo zakozwe zaba tumeze byifashe gute ikintu njye nabatangariza u Rwanda ni igihugu navukiyemo ngo ije yakoze 2025 nahoterwa nakorewe ndetse nenda n'abashatse wenda kurikorerwa bamwe na bamwe ibitangazamakuru birahari harimo na vio byarasobanutse bishyirwa mu bikorwa byanakemuka kugeza ubu mu nkuru mwadukoreye harimo n'imwashyize kuvuga ngo tuvuge muri uyu mwaka wa 2019 akamara yaba yaragize hadukoreye inkuru nziza cyane urugero mbaha ifite imyaka 25 ariko nzi amateka menshi ntabwo bivuze ko ndi umwana umuntu mukuru usobanura z'ubwenge hari inkuru za mwakoze muri iyi minsi harimo bariya bari kuva muri Congo ubona kubwiza ukuri babayeho neza babashe kutugeraho mu Rwanda
ariko Jean Claude hanyuma muri rusange naho iby'agateka kazi nta muntu turetse kuja kuri we canke ibyo by'inkuru byari byifashe gute
byari byifashe neza cyane mbashimira mfite ijana ku ijana njye nagomba kuba 5/5 njye ni ijana ku ijana ku nkuru mwakoze kuri kugateka k'izina muntu
urakoze ibyo umunsi mwiza
hari inkuru mwagiye mukora hirya nene ku isi ndetse no mu Rwanda zatanze umusaruro cyane ushimishije kugateka k'izina muntu ahubwo icyo mbifuriza Imana izajya ibamena umugisha Imana izajya ima imbaraga zo kuvugira ku ijwi rya Amerika kugira ngo nsangize ibitekerezo abakurikira ijwi rya Amerika Imana izamena kwifuriza umwaka mushya abanje ku ijwi rya Amerika
urakoze
n'abari kure bose wumve ko radiyo ya Amerika yadeye abaturage mu baturage rwagati ivugira ku 2019
urakoze ubwira umunsi mwiza Jean Claude
murakoze cyane ubwo ni umukozi wa radiyo ya Amerika ngo bakajara ko bari mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu burasirazuba bw'u Rwanda
urakoze Jean Claude Ijwi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga.
La sagesse de Salomon pour nous offrir un changement. Il nous faut force et solidarité et nous aimerons un développement durable. Mais il nous faut par-dessus tout, oh Dieu d'Afrique, ton écoute et ton soutien, ton écoute et ton soutien. À nos appels, pourquoi sur nos terres tombent des massacres de guerre, dans des pauvretés, tant de familles. Oh Dieu d'Afrique, et tu es attentif à nos appels, pourquoi sur nos terres tombent des massacres de guerre, dans des pauvretés, tant de familles. Oh Dieu d'Afrique.
Murumva ko abamenyere ikiganiro muri sango no musi cyahinduye isura kwa kane tuba turiko turavuga iby'agateka kazi na muntu dusa umutumire ako no musi ni mwebwe aho muri twatumiye muravuga igisata cy'agateka kazi na muntu ko mwakibonye mu 2019 hanyuma ningene mipfuza ko kizwa kimeze mu 2020 akaririmbo ni Dieu d'Afrique ka Crispin Ingabire mu Kirundi ni Imana ya Afrika. Crispin Ingabire no mu gihugu cy'u Rwanda dufite Emenegilde kuri ndi murongo wa telefone ya Emenegilde ikadze.
Ego.
Uherereye gahiremene.
Tenda mu Burundi mu ntara ya Cankuzo komine Gisakara umutumba ni Ruramba.
Asha abanyacankuzo ntitukibaronka mu makuru yacu turabarondera tukababura akanimero ka buzozura katurungikira tuguhamagara.
Ego n'ukuri je mwarigeze kuba mu makanya ariko mwabimaze mwese mutampa akanya kandi abashimiye n'abanyacyankozi benzo mike mu bakanya turabasabiye kugira muze muraduha akanya n'ukuri arike tubaronta ni muto akanya
tuzoze turagerageza ariko imbere kutubwira iby'agateka kazi na muntu reka uduha amakuru ari mu cankuzo kuko ntamenyesha amakuru wacu acemerewe kudukorera ngaho amakuru yanyu ntituyamenya havugwa amakiga hemeneje.
Nukure aha mucankuzo n'amahoro kuri turashima ariko haherutse kugwa n'ikintu haraguye imvura y'isegenya kayahitanye aba ibintu n'abantu batari bake
ejo mu ijoro.
Ego kumutu wano we
hari amakuru akura mu ntwaro yemeza bangahe bahagize bahasigiye ubuzima.
Je nkaho mperereye umuntu umwe niwe yahitanywe niyo sanganya hama abandi bararokotse. Ego
hama imirima amazu amashure akenshi yo bibaye hari gihe usanga bya bomagurutse byifashe gute
nkaho mperereye n'ukuri amazu ya nta meshi yasambutse mu kimirima n'ukuri yaragize isanganya ikomeye nk'akarorero ibigori n'ukuri byaramanyaguritse biratukwa n'umuyaga ibindi birapfuna kurika bifanye n'uko byari bigiye bikura.
Hanyuma abo mu ntwaro hari ico bariko barakora kugira ngo bagarukire kuri abo umva wewe wemeje ko hapfuye umwe handi ibindi bikononekara ni iki kiriko kirakokwa.
Nukuri abo mu ntwaro sinzi ico bariko barakora sino bapfukira mu gakweri ngerageje kuraba ku bw'amaso yanjye mu ga ibintu kuri cyarononekaye kuri iyo mvura nteye kwagwe na kapuka.
Singaho gusa no mu gihugu cy'u Rwanda amakuru ari kumbuga gurukana bamenye amaze kuvuga ko hari 12 bahitanywe n'imvura y'isegenya ngo imvura ngo yari nyeshi cyane hamamaza arenga ijana arabomagurika urumva n'akarere kose go kwihangana. None rero Hemenegilde tugarutse hambavuye amakuru ya cankuzo tugarutse ku vyagateka kazi na muntu mu 2019 byari byifashe gute aho waciye uko wabibayemo uko wabyumvise uko wabibonye.
Nkerageje kuraba 2019 uko nabibonye uko nabibonye. Je aho naciye nabonye byifashe neza ingendo dafashe ntawandi ukwara ndaracabutse ibihugu bivanye nk'akarere Tanzania naracabutse turahana imbibe naracabutse Uganda kwe n'ukurije nabonye ari amahoro kuri nta n'umwe yandi ukwara baransabye ibyangombwa ndabibereka iriki kweri ni sawa je narashimye Uburundi burabanye n'ibihugu bivanye neza kwe
kama cha kibazo cyo kuvuga ngo abo mu migambwe itabwa rumwe n'ubutegetsi ntiboroherezwa rimwe rimwe ngaho mu cankuzo ntakihavugwa
Jenga hamu cyankuzo na cyane cyane ndiko ndavuga ku mutumba wa Ruramba muri komune Gisagara turabanye neza ntazi nta njyane te hari no kuri cyanye n'isimugambwe mudasangiye umugambwe mu meko mudasangiye umugambwe ariko musangiye igihugu nta njyane ndahabona
urakoze muzogume gutyo mu 2020
ego ko ikiri tete yuko n'amatora azogenda neza kuko nta njyane
ubona mwatanguye kuyitegurira
neza cyane batanguye kuyitegurira
urakoze cyane Hermenegilde ngaho mu cankuzo
kandi abashimiye no kuri ku kiti Amerika ukuntu muduha ijambo mutaravye
urakoze cyane
ndabashimiye no mu 2020 mute mugume uko muri
tuzogumizako
Ego, mugira umwaka mushasha mwiza nawe ninziza sawa.
Nawe ugira umwaka mwiza uzokugiye ntukurye. Ntuno.
Ego.
Turafise urakoze cyane twese na Nicola kuyundi murongo wa telefone Nicola ikadze.
Ego ndabumva.
Uherereye niko?
Ndemerereye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe.
Mhm, nawe wayihimbaje neza.
Ego kweri ntari bino heri narahimbaje neza
duga kwijambo rero
numvise ko mimo muravuga kubijanye n'agateka kazi na muntu je mu Burundi vraiment mperuka yo kera ariko nagiye nkurikirana mu radio atandukanye numvira ibijanye n'agateka kazi na muntu nagiye numvira n'ibiganiro bitandukanye nagiye numva nyine agateka kazi na muntu atari sawa kweri
mu Burundi
cyane cyane nko kubijyanye n'abanywanyi ibindi migambi harimo abagenda batotezwa bafungwa abandi bicwa nkuko mwagiye mubishyikiriza ku ijwi ry'Amerika no kuri BBC n'ayandi maradiyo nibyo nagiye numva numvise abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu yindi migambi batotezwa kabisa muri make rero 2019 agashaka kazi na muntu ntabwo kagiye kagenda neza kubera abenshi barakubise abandi barishwa abandi barafunzwe bidakurikije n'amategeko
aho ni mu gihugu cyahe
cy'u Burundi
hanyuma ukifuza ko mu 2020 byogenda gute
je nifuza ko mu 2020 abantu bagirirwa amabi guhohotera abo batavuga rimwe cyangwa n'abandi bantu ko bokiribwa imanza bagafungwa hanyuma abandi nabo bikababera isomo bakabana neza abantu nyine batavuga rumwe je niko nifuza ko byogenda
urakoze ugira umunsi mwiza Nicola
namwe mugire umunsi mwiza kuri rya Amerika kandi ndabashimiye
urakoze yego ugire impera z'umwaka nziza turafise na Aloise ku yundi murongo wa telefone ya Aloise kaze Aloise
rya Amerika
twaramutse turaza kwirigwa uherere he
Kigali mu Rwanda
Kigali mu Rwanda ndumva utuje cyane nkuko mubivuga mu Kinyarwanda uri muduki
neza neza enda iki kibazo cy'ingo cyaje muri rejo rya cyane ariko tugashima leta abashinzwe gutanga ubufasha butandukanye cyane cyane ko hari aho twagiye twumva amazi yarenganyije imisozi ariko tugashima leta cyane uburyo yabyitwayemo ikabasha kudukora abaturage bamwe na bamwe bamwe babasha kuyacumbikishiriza ahantu ndetse ndakeka ahubwo iyi gahunda ya leta iriho yo gukura abantu mu manegeka nubwo abaturage bamwe na bamwe batabyumva ndemba nari ariko sikeneye cyane cyane ko umwe ndakiribaza iyo bataza kuba hari bamwe babimuye hari guteza ikindi kibazo ndakeka imvura yagiye byari kuba bibi cyane birengeje uko iyo minsi byagenze
Ni byifashe gute neza na nezaga mu Kigali hose hose niko bimeze yumvura abanyishye cyane
ntabwo ari hose hose ni mu bice bimwe na bimwe ntabwo mbese ari Kigali hose ariko hari aho yirasiye imvura yaguye muri Kigali hose ariko hari aho yirasiye cyane ariko ntabwo nta gikorwa cyatse cyane cyane ko hahise habaho ubufasha bwihuse rero turashimira barikoze kugira ngo abaturage babashe kubakorera nayo mazi yagiye kubangiriza
turahojeje imiryango yabuze twongera tubihangayikisha mu mukomere
ishuri rya Amerika turabashimira ku biganiro byanyu mudahwema kuduha kandi turimo komeza mukeza ibiganiro byiza turabashimira cyane tunabifuriza umwaka mwiza wa 2020
hanyuma urakoze nawe uzogira umwaka mwiza w'2020 tukibaza yuko uri kurana usozera neza mugabo tugarutse ku byo twari ko navyo hambavu yiyumvura utubwiye ga aloyi igisata ca gateka kazi na muntu urakivuga kwiki uko cha cifashe mu 2019 ngahe wanyu
ehereje igisata kazi gateka kazi na muntu hano uwacu Rwanda nta kibazo nabonaga bifashe neza ngo nkuko bagenzi banjye nabambanjije ngo bajye babivugaho bifashe neza abaturage bahutanijwe ubuyobozi bugenda bwegera abaturage mu buryo butandukanye yumva byose byaragenze neza
urakoze cyane kandi tunagushimire ko wabanye natwe miganiro byacu bitandukanye twibaza ko mu 2019 tuzogumana na mu 2020 urantunga nimwe na rimwe biragora ko umuntu aca ahindura umwaka ugo nyene nashaka kuvuga 2020
tuganira ku nama zitandukanye namwe mbifuriza umwaka mwiza w'2020 kugira ngo nabagendekere neza n'abandi banywani b'ijyana bikabahe hirya no hino ku isi
urakoze cyane yego turafise na twese na Evariste Kadze
amahoro
guherereye Evari
i Bujumbura
Noweli nziza
ya twese nanjye ndayibipfuye
wayihimbarije he
ndo twayihimbaje mu rugo nyine kubera nyine ubunye urabona biragoye
nibiki bigoye
ushaje nti ubukene ni bwinshi ubunye ni atari
igikuru ni ukwicarana nabo ukunda iyo ukibafise ukaba bafise hagufi nta gisumbico
yego bagageje kuboneka nyine abo abagenzi bamwe bageze bagageje kuboneka aho tuba tubana hafi nyine hanyuma turicara nyine duke dushoboye kuboneka turadusangira uko biri kose
nico gikuru
yego
hanyuma gayivari gisata ca gateka kazi na muntu urakivuga ku iki mu 2019 2020 urashaka ko kizuba cifashe gute
mu gisata ca gateka kazi na muntu mu 2019 mu isanzwe yembona ubyage kiravugwa ko utuntu twese cyane gose tumwe tunenge bamwe bavuga ibi abandi biri yanye ugasanga kesho yagoye gutahura umuntu ariko arabyumviriza mugabo umuntu akaranye akabona biragoye ariko ntabyo guma hahandi nyene dushaka gutera intambwe nyene turabe yuko nimiburi ivyabaye nko muri 2019 ivyo bivugwa tumva hirya no hino canke tubona biko birabasha bivugwa twifuza ko bitosubira kabisa yaka amahoro yuzuye menshi cyane dushaka kabisa bikagenda neza Mo urabona nkuri ko yabwiye ko nawe nyene murahimbaje muhira mu minsi wasanga twahimbaje hamwe n'abandi nyene bivumo hintanukanye tubyohewe
aha
twitaye mijoro twiryoherewe kabonye umuntu nyene yahimbaje mu rugo yavuga ati hageze na saha 2 ati ni hatari
hanyuma kugira ngo ivyo bihashike ayo mahoro washimangiye uruhara rwa bamwe n'abandi n'urwa abanyagihugu abari ku butegetsi abataburiko nugwahuguruhara
bo cyane no yako bari ku butegetsi n'abataburiko tumbanje kubangira gato yo kubanyagihugu mbanje kuvuga ko bari ku butegetsi n'ababuri n'abataburiko ariko bariko nabo bari bashaka kubujyako jewe cyo no bona nk'umunyagihugu muto yinobona nk'impanuro basinogira nk'akajambo gatoyi notere kubya twironke ayo mahoro kubya tubona ko gateza kazira umuntu kacyose bakuvugwa ko ibintu byinshi koko bagaho nyangwa kino bakaisha ko bakumvikana ku mpande zose bakumvikana abanye baburiko bakabona yuko nuriya taburiko akeneye ijambo kugira nyine bavugane baranyene botanga amahoro kuko nabona abanyagihugu nawe abanyagihugu barakareka gushyiramo amanani zagenze cya brand of fair bakavugana nabo nyene bakicana kabisa bakaraba ko bodoye amahoro n'umutekano tukabona yuko nyene bimeze neza n'agati akazi na muntu ba kakubahirizwa bikwiye kabisa
urakoze cyane Evariste ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe
yego uzokomeze ubana n'ijwi rya Amerika nk'uko wabanye nayo mu 2019 Tose na Emmanuel kuyundi murongo wa telefone Emmanuel Ikaze.
Yego.
Ako kazina ko bakunze kugaha bavutse mu misi ya Noel we wavutse mu misi ya Noel.
Navutse mu misi ya Noel ku itariki 25. Ariyo munsi wa rejo mu 2000 nibwo navutse.
Mu 2000. Urumva rero wewe ejo uretse ko wagize isabukuru warikura nahimbazana no wahimbaje no weri ni isabukuru yawe y'amavuko
ibyo twabikoreye icyarimwe n'ababyeyi banjye tujya mu byishimo mbese n'imiryango twese twatsinze hamwe
hanyuma ico gisata c'agateka kazi na muntu naho urakivuga kwiki nivyo twarimo
uko nakivuga uburiya ibyo mukuru y'umwaka yo kuno wagiye neza twagwanye ibintu byinshi
mwagwanye ibintu byinshi
hari ibyo twagiye duca muri uyu mwaka n'ibiyobyabwenge yarasatangira umwaka wa 2020 tumeze neza tutangire na ari na kimwe
njye
twiyemeje muri uyu mwaka ngo tuzatangire tumeze neza
urakoze ubwire umunsi mwiza
namwe murakoze
ndi kumana nawe uratwumva
mwaramutse nga kuje muri Amerika
twaramutsikanye amahoro n'Imana
yego cyane Imana ibahezagiye nziza
uherereye he Ndikuma
neza ndi mu mwembe ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania
ha ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania yavuze ko byinshi urabitubarira mu vy'agateka kazi na muntu
reka bijya birebire byo byose no kubona bivuga ko agahanga kanje ni gato gusa kimwe tunavuga
ngo ufise gato karinda uruguma
na urabizi icyo navuga gusa kimwe kubyerekeye imiti twadusanzwe tuko twashimana yuko ikibazo giheze hariho ishyirahamwe ryibita kimu mediko iryo shyirahamwe ryari ryinjiye kugira ngo ridufashe rikure ishyirahamwe rya Red Cross Tanzania ariko rero inkuru y'incamugongo iryo shyirahamwe rya Red Cross Tanzania niryo ribandanije rizakora ngaho ku bitaro mu makambi ya ngaha iwacu nk'umurenga Nyarugusu na Gatendeli iyo shiramo kuzinsana aho umuntu agwara imiti ya malaria ntivugwa abantu bagenda ku mafarmasi amafarmasi ari imiti yabo ya Tavibide urumba na kuya turahanga ise cyane abantu biriko barapfa turahanga ise gose kugerekeye iyo shirahamwe ya Leduko bakavuga yuko bakavuga yuko mu bisanzwe imiti yaheze mu kwezi kwa 12 batse guhumba zo cyangwa cyangwa bishasha mu mwaka utanguye urimo kutangura z'abantu bagumaga ya kandi n'ishi turahera ni ku Imana
hanyuma gaze kiye urumva ico ni gisata camagara y'abantu nubwo navyo nyene biza mu gateka kanyu kubariza gateka kanyu kuko umwe wese ategezwa ku n'uburenganzira bwe bwo kuvugwa nk'impunzi muri rusangi uwo kubaza ati 2019 impunzi zahungiye makamba atandukanye muri Tanzania ivy'agateka kanyu vyarubahirijwe byari byifashe gute mu 2020 mushaka ko bimera gute
cyo kibazo nakubwiye tusagahanga gasozi mugabo gusa si cyiza ntikifashe neza gusa ngereje ndaho gusa ibyo ku telefoni nimwashaka murandagira ku ruhande rw'uwanje kugeza ku telefoni live kubera ubwoba hanyuma nagomba nduge ku kibazo nyezina marijimo cy'abatumire b'uyu munsi
zari byo by'agateka kazi na muntu zari byo by'agateka kazi na muntu
ukuri mu mwaka w'2019 nikifashije na gatoyi
ha mugashaka ko 2020 byo genda gute
mu 2020 yuko ibintu byo bakugaragara ufata nka mu gatoyi kazi na muntu twebe cyangwa tugihunga gabe kabaje rugushu kandi sanze dufite dufata nk'abacamanza gasuru baraza na abantu bakoze amakosa bagatwara gasuru bakaca kubura muri mahakamani ibyo byakwibona kera urumva nk'ibyo yose bari gutera amakenga aravuga ibintu biriya urumva abapfa abagenda bakavurwengero iperereza kuri mu nkambi n'ibindi nk'ibyo byinshi rero ugasanga twe twamaze kukononekera mu mitwe twarumva turaburyo tuca kujya mu gihugu hariyo gusanga n'ibya bibazo nyine kuguma gaho ugasanga n'ibya bibazo twa twiha imana tugakiresha n'isabisho za twa twese
urakwizugira umusimu
kuja uraba ukuri basi wakoze ikosa karihanirwa
urakoze
nawe ntajyana n'icyo wakoze ikosa
urakoze cyane
yuko bari mu rundi akaca z'icyo kintu gusa ubwoko bw'igihugu
urakoze ubwira umunsi mwiza ndi kumana urakoze cyane gose niyo kuri ndi kumana duce dusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi mwumvise twari twashimikiye kubaha ijambo kugira ngo mutubwire iby'agateka kazi na muntu uko vyifashe iminsi yose ya kane muri sanga turabishimikira ko twarabishimikiye ko mu 2019 tuzokomeza mu 2020 inshuti bakunzi bacu tubashimire ko mwabaye benshi mwabanye natwe mwaduhaye amakuru mwaragize ivyo musesangura amakuru yacu atandukanye mwatubereye abatumire mwatubereye byinshi ibiganiro byacu ntivyari gukunda tutabafise mwarakoze cyane twibaza yuko tuzokomeza gutyo mu 2020 dukorana yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu hamwe na Jeanne bari kumwe mu hinga bw'ivyomadiani na Hazwe nari ndemesheje muri isanga ino munsi ndabike banure nongera kubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo mugire impera nziza z'umwaka wa 2019 mwitegura kwinjira mu 2020 utwashoboye kudakemuka muri 2019 tuzokemuke mu 2020 mwirigwane imana mu banyu no mu byanyu ndabasigiye kano karirimbo We're moving right out of Babylon, and we're grooving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Mandanya kumviriza ijwi ry'Amerika.